Mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunzi muteza matuku biganiro vya Radio Ijwi ry'Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ya gatanu muri kumwe na Joy Diane Nahazwe ngiye kubashikiriza makuru tubafitiye muri kano kanya. Muri ayo makuru harimo ihiganwa ry'amakinga Tour du Rwanda rikomeje mu gihugu cy'u Rwanda. Mu Burundi abahinga mu vyerekeye ibirere bagabisha ko hashobora kwaduka ibiza kubera ihindagurika ry'ibihe. Idonido ni handi hato mugume mwumviriza Ijwi ry'Amerika. Hanyuma kazoza kumugambwe iprona mu gihugu cy'u Burundi nakahe inyishu ni mu mpera zano makuru. Nongere ndabahikaze mu gihugu cy'u Rwanda isiganwa ry'amagari Tour du Rwanda rigeze ku munsi wajyo wa gatatu nyuma yo gutwara intera ya kabiri. Mehawi Kuduse wo muri Astana yatsinze n'intera ya gatatu ya Tour du Rwanda akomeje kwambara umupira w'umuhondo. Mayon Jaune Jean-Claude Munyandinda menyesha makuru wacu w'ivya sport akomeje kudukurikiranira Tour du Rwanda.
Agace ka gatatu k'isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda 2019 gasize umunyaritreya w'imyaka 25 numera w'Ikudus wo mu ikipe ya Astana yo muri Kazakhstan yongeye kwerekana ko ari umukinnyi uteye ubwoba. Intera yahuye rubavu y'ibirometero 2013 yari itahiwe kuri wa kabiri. Uyu musore yayinyanyagiye mu gihe kingana n'amasaha 5 iminota 21 n'amasegonda 15. Nyuma y'amasegonda 15 ahageze yaje akurikiwe na Rein Taramae ukinira Direct Energy mu Faransa, hakurikiraho Matteo Badilati wa Cycling Academy muri Israeli. Muje wa kane yabaye Hernan Ricardo Aguirre Kaipa ukinira Inter Pro Cycling Academy mu Japani. Nyuma y'uyu nguyu abantu bategereje ko wa gatanu ahagera, ndetse bamwe batangira gukeka ko abandi bakinyi baba bahuye n'ikibazo mu nzira. Kera kabaye Rodrigo Contreras ukinira Astana yasesekeye ku murongo hashize iminota 8 yose mugenzi we Merawi Kudus ahageze. Icyo gihe abenshi nta kanunu k'umukinyi w'umunyarwanda bari bafite, gusa Areruya Joseph ukinira ikipe ya Delco Marseille Provence mu Faransa yaje gusa nubakura mu isoni, nubwo nawe yarangije ku mwanya wa 10 asizwe n'uwa mbere iminota 9 n'amasegonda 52. Abantu benshi bakurikiranye irisiganwa barasanga Merawi Kudus nta kabuza azakomeza kwambara umwambaro we w'umuhondo kugeza ku ndunduro, cyane cyane ko na bagenzi be muri Astana bamaze kwerekana ko bari ku rundi rwego. Umwitangirizwa wagaragaye hagati y'abakinnyi hakurikijwe igihe bahagereye watangaje abatari bake, ariko impuguke mu birebana n'umukino w'isiganwa ku magare zari zadutangarije ko ariko byari kugenda
muri ngororo niho bizakomerera, kuko iyo urenze kuri Sashwara hejuru ajya kuri Sashwara abasiga birometero 30 byo kumanuka buri burukiramo. Ni ukuvuga ngo isiganwa rizakomerera muri ngororo uko bizagenda kose, ni ukuvuga ngo bakinnyi bakomeye byanga bikunda bazacikamo ibice cyane, ku buryo tuzabona isiganwa ryiza kuri iyi etape tuzagera i Rubavu abantu barimo ibice bitewe n'imbaraga bakoresheje muri ngororo.
Ku rutonde rw'agateganyo kugeza ubu nyuma ya etape ya gatatu, Merawi Kudus niwe uri ku mwanya wa mbere akarusha amasegonda 17 umukinnyi wa kabiri ariwe Rein Taramae wo muri Direct Energy mu Faransa. Kuba abakinnyi b'abanyarwanda bakomeje kwerekwa igihandure byatangiye guca intege bamwe mu baturage twashoboye kuganira, gusa hari n'abandi basanga nta mpamvu yo kwiheba ngo kuko no kuba u Rwanda rwarakiriye isiganwa nk'iri ari ibintu byo kwishimira.
Twashobora kuba wenda twatsinzwe, ariko ntabwo bivuze ko wenda indi minsi isigaye zatsinda hapi byambabashe.
Hey boss,
byambabaje rwose, byambabaje.
Nari umugabo nihabwa intebe niba uyu munsi batsinze, ntabwo bivuze ko natwe tutazatsinda. Menya ko nero dufite andi maturu tuzakora.
Ibyo
birahagije
kuri 2.1 gusa urumva twatwara etape nimwe ntibirahagije, no kuba twayakire ni ibintu bikomeye cyane. Ntabwo twacitse intege ngo twese dushake evoriwa.
Ku ntera ya kane ya Tour du Rwanda kuri wa gatatu, abasiganwa barahaguruka i Rubavu isaha ine za mu gitondo berekeza i Karongi aho umukinnyi wa mbere ategerejwe isaha sita n'igice. Baraba bakoze urugendo rw'ibirometero 102. Yari Claude Munyandinda i Rubavu.
Tuve i Rubavu duce dukubitira mu gihugu cy'u Burundi havugwa ikigo kijejwe ihindagurika ry'ibihe Ijebu kigabisha ko ibirere bishobora guhindagurika mu minsi iri imbere. Ijebu yemeza ko hari uturere tumwe tumwe mu minsi iri imbere dushobora kuzorwamo imvura nyinshi, utundi natwo tukayikena. Idonido na mugenzi wacu Bujumbura Raymond Zimana.
Mu kigwa cyashizwe ahabona n'ikigo Ijebu kijejwe gukurikirana ingene ikirere cyifashe ku munsi ku munsi cyerekanye ko mu Burundi kuva mu kwezi kwa gatatu imvura izogwa neza mu bice bimwe bimwe by'igihugu. Auguste Ngenzira abona ajejwe iby'amazi n'indagurika y'ibihe muri icyo kigo avuga ko hari uturere imvura izogwa ari nyinshi ahandi naho hazoboneka imvura nke
hagati mu gihugu mu bumanuko mu burengero no mu buseruko bushira ubumanuko imvura irashobora kuba nyinshi cyane mugabo mu buraruko bushira ubuseruko imvura irashobora kuba nkeyi ariko izogumigwa imvura izocika mu gihe cegereye itariki 20 z'ukwezi kwa Rusama mu ntara Kama z'igihugu arizo Imbo Bugesera na Bweru muzindi ntara imvura izocika mu mpera z'ukwezi kwa Rusama
Antoine Nemako arongoye umugwi mukuru w'igihugu ujeje gutabara no gukinga ibiza mu gihe cy'isibe avuga ko ico cigwa kigiye gufasha kuko abegwa nibijanye nibiza bagiye kwitunganya kugira barabe ico bokora mu turere imvura izoba nyinshi mu kugwanya imyuzurira n'inkukura
Mbegi yu haguwa mvura nyinshi duha tubo niki. Haa mnyuzo yira. Mnyuzo ibaye hawa aho uduga kusugwa nguguzura hakachateli ingwara. Mwurimnyi abantu baratwagwa imyembe gatwagwa abantu bagasonza. Iki inacho tuboneraho twibutsa abantu. Iyo imvura iguye bene iyi twarabonye kwikara kwera ubwambure bwabaye mu misozi. Yuko wotera ibiti. Kuko iyo uteye ibiti imvura igwa ikwiye nivyo. Mugabo kandi baca imikobeko kugira ngo tuturagabanya iyo mirindi y'imvura izoza ishobora gutwara ibintu cyangwa ikabomora arama barabara cyangwa imisozi cyangwa ibintu cyangwa ikonona imirima
nayo mu turere azogwa imvura nkeyi mu gisata cyo gukinga ibiza basaba bajejwe uburimyi kwigisha kugira abanyagihugu bijukire kurima ibyera mu kiringo gito n'icyo umuntu yokora kugira muri utwo turere imvura ntiyame yataze
aha nubwira ngo abajejwe uburimyi bwo kwigisha abanyagihugu bega botera iki ikintu cimbuka cyane canke borimahe bari mu munyonga canke bari mahandi ngira bigishe bigishe barabe ni gituma yumvura karere kama ka Kirundo na Muyinga biko imvura niko ri yama yataze suko abite byo bari bike aho bace bafatira ngaho umuntu wese twigishanye ico umuntu yokora
mu gice ca mbere cirima arico agatasi naho nyene mu ntara ya Kirundo harabonetse uruzuba rwatumye bateye batimbura mbere mu turere tumwe tumwe abantu barahungira mu bihugu bibanyi kubera inzara eka no mu bice byabonetse mu imvura nyinshi nka mu ntara Kama y'Imbo hamwe no mu burengero bw'igihugu iyo mvura yarahitanye bitari bike kiretse abantu bapfuye inzu zarasambutse imisozi nayo irasenyuka ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
Remo Zimana arakenuye duce tubandaniriza ku kiganiro kira aho no munsi mugenzi wacu mu ntara ya Rutana Jean-Claude Nshimirimana agaruka kibazo ca bamwe mu bagendana umugera wa sida muri iyo ntara bakenye imfashanyo y'ibifungurwa yunganira imiti ipfufahaza bahabwa kugira ngo bashobore kugira amagara meza
Umuntu wese agendana umugera wa sida mu ntara ya Rutana araronka imiti ipfufahaza n'ivura indwara z'ivyuririzi yatarinze gutama. Muganga Marc Ndayiragije arongo intara y'uvuzi ya Rutana yiganije ijwi rya Amerika ingene gutanga iyo mfashanyo y'imiti bitunganijwe.
Mu ndinganizo y'umugambi w'igihugu ujeje kugwanya indwara ya sida, ubu ivuriro ryose rya leta canke ryegamiye idini ya twita ama centre de santé agréé aratanga imiti y'ugupfufahaza umugera wa sida. Mu karere k'ubuvuzi aho twita Farmasi do district haba hasanzwe hariho imiti ipfufahaza umugera wa sida ivuriro ryose ritoye umuntu agendana umugera wa sida ricariza muri ubwo bubiko bw'imiti mu karere k'ubuvuzi rikamutorera imiti hanyuma nyamuntu umuti akawutora kwivuriro rimwegereye n'imiti ivura indwara z'ivyuririzi iraboneka na cyane cyane umuti twita Bactrim uratangwa ku bantu bose kiretse kuwo bibujijwe ko tutanga
abagendana umugera wa sida mu gisagara cya Tana bayaze n'ijwi rya Amerika barashima ko baronka iyo mfashanyo y'imiti vyoroshe ariko harimo abamenyesha ko bahanzwe n'ikibazo c'ubukene bw'ibifungurwa umwe muri abo numupfakaza danda z'imboga n'ivyamwa mu gisagara ca Rutana atashimye kuvugira kuri mikro y'ijwi rya Amerika amenyesha ko atunze umuryango uri mwabana bane kudufaranga duke yunguka muri urwo rudandaza bigatuma babaho nabi gufungura rimwe ku munsi niyo ngingo yemeza ko yafashe kuko atakunda ari bugire tumubajije gituma atarima ndafisi tongo avuga ko igihe cyose yabigerageje vyamunaniye kurima kabiri yikurikiranya kuko afise amagara make uwo mukenyezi biboneka kabayeho nabi avuga ko guhabwa imiti byonyene bidahagije kuri we ubwo bukene bw'ibifungurwa kuri bamwe mu bagendana umugera wa sida bwemezwa na Kameya Dewo arongo ihuriro ry'abagendana umugera wa sida mu ntara ya Rutana RBP plus mu mfunyafunyo y'igifaransa
abantu bagendana umugera wa sida barafise ingorane ingorane nkuru nuko benshi arabusanga fise amagara make nk'abantu usanga badashaka kuronka ivyo bafungura bikwiye ugasanga nta kindi kintu kibunganira kibasahiriza kugira ngo bashobore gufungura rero umuntu adafite utuguvu tukugira ngo acingero nta kindi kintu ubona ko kiriko kiramusahiriza
muganga rongo intara y'uvuzi ya Rutana amenyesha ko abafise ikibazo cyo kuronka ivyo bafungura bagabanutse akemeza ko nabasigaye bashigikirwa mu kuronswa ibifungurwa biciye mu ishyirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge
turiko turaraba ibiharuro dukunda kubona kuva aho hatanguriwe gutanguza imiti abantu hakirikare batarasinzikara nta bantu bikibonekeza cyane bafise ingwara zituse ku gufungura nabi bagendana umugera wa sida mugabo ababoneka bakebake ishyirahamwe gitaho imbabare Croix Rouge niryo rica rifata mu ntoke icyo gikorwa cyo kubafasha mu kubaha ibyo bafungura cyangwa no kubafashisha ibindi byotuma amagara yabo yisununura n'imirire ikaba myiza
mwihuriro ry'abagendana umugera wa sida mu Rutana babona ko imfashanyo y'ibifungurwa ihabwa bake cyane mu bari bayikeneye Kameya Deo yavyiganiye Ijwi rya Amerika
abantu bake babaho mpora numva baronka ibifungurwa bya PAM usanga ari abantu bamwe bari mu guhenuka babandi ubona ko naho muhuha yoguruka atakigira utuguvu rero hariho abantu usanga batarafise ibyo bafungura bari bakeneye ikibasahiriza sinova ngo abantu bose barakeneye ibifungurwa isibyo mugabo hari abantu ubona ko vraiment bafise imiryango minini ugasanga ntibafise uburyo bwo kuyironderera kubera amagara makeyi kandi ugasanga baragwaragurika ugasanga bafise abana baja ku ishuri bateza kuronderera ibikoresho byo ku ishuri n'ukuri baravunika iyo hakaba huboneka ikintu kisahiriza iyo miryango
uwaserukira RBP Plus mu ntara asigura ko imfashanyo y'ibifungurwa igikenewe ku batari bake kuko abagendana umugera wa sida batigeze bategurwa muri kahise ngo bamenye ko babwirizwa kwibako mu kurondera ibifungurwa bibatunga
harabayeho ibintu byinshi byatumye abantu bibaza ko ibintu bizogumoko barakereye ikintu bibono kwitatantisme aho wasanga abantu bose bahanze amaso leta rwego kugwanya sida ku rwego rw'igihugu ariko uno munsi umengo nyene abantu baracutse nta kintu kibaremesha barakeneye uwo bafata mu mugongo
muganga Munezero Nadine ajeje vyimfashanyo y'ibifungurwa muri Croix Rouge ku rwego rw'igihugu amenyesha ko abagendana umugera wa sida bo mu ntara ya Rutana bahawe iyo mfashanyo mu mwaka w'2018 ari 96 bonyene asigura ko uburyo bwashizwe muri uwo mugambi ari buke bigatuma iyo mfashanyo ihabwa abafise ingwara zo gufungura nabi bonyene ibiharuro dukura mu buyobozi bujejwe amagara y'abantu mu ntara ya Rutana umwaka w'2018 warangiye hari abagendana umugera wa sida 1381 abo bose bahabwa imfashanyo y'imiti ipfufahaza n'ivura ingwara z'ivyuririzi Jean-Claude Nshimirimana mu Rutana Ijwi rya Amerika
Jean-Claude Nshimirimana nawe nyene arakenuye nshuti bakunzi bacu dusabe imbabazi murumva ko akanovera k'ibiganiro bimwe bimwe mwahora mwumva ariko biko biragenda nuko dufise ikibazo c'ubuhinga bw'ivyuma gihava gikemuka umwanya n'uwundi mwe n'umumenyereye ko muri kano kanya mukurikirana nk'ikiganiro muri sanga kigufi tuvana muco mubamwumvirije saa 10 uno munsi ntibikunda kubera ico kibazo c'ubuhinga bw'ivyuma ariko mukaba mufise ikiganiro inyota y'ico kiganiro muje kuri zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com hama muje ahanditse muri sanga gucyo mugikurikirane cyose cuzuye mu mwanya wa muri sanga kigufi twahisemo kwashiramwo ikiganiro kwa nyaburunga carenganye ku munsi wa Mungu amugenzi wacu Jerome yagarutse kuri kazoza ku mugambwe iprona n'abatumire biwe bari kumwe ibujumbura reka rero twongere tubatega biri
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyereke politike, imibano, intwari bereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
bakunzi biganiro vya radio Ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahani kaze muri kino gice cha kabiri cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho tugaruka kuvyerekeye kazoza kumugambwe wo badasigana Ibrona
ubunda abantu bakunda abantu ubunda abantu bayaga mahoro gukwangwa nayo kwanga ndabona cyo bimaze ndabantu
Ambassador Andre Ndayizamba Iprona uko amatora giye kuza uko umwaka wegereza w'amatora twagiye tuza tubona haba indyane cyanke ugusubiranamwe uravye nibi bibaye hasigaye atanu umwaka usigaye kugira ngo amatora ibi byabatangiye kwagirizanya yuko bidatunganijwe neza mu gambwe mu 2014 imbere yuko amatora yo 2015 aba byabayemo kwicamo imigwi mu mwaka w'undi bimbere yaho nyene uko imyaka yegereza amatora niko Iprona igira ingorane zo kwicamo imigwi
ibyo kibazo rero kubera ntari mu nzego zaho ngo menye ibyo ari byo ahanini bo bibaza aba banditse n'abagize ariko icyo nabako kukubwira ibi cyane cyane mu byo bavuze nkurikiranye bafatiye ku by'amahera nivyo gutwara kunyonora ubutunzi bw'umugambi n'ikintu kibi cyane kugutanga cyane cyane hari ubukene ariko nagira ndakubwire iyo ushinze umugambwe iyo ufise umugambwe ubugwanira iki ubufise ibyimviro bya politiki ushingiye ko ushyira imbere programme politiki yawe na ideoloji yawe ihiganwe n'iyindi migambwe kugira utsutsinde utware igihugu urusha batwara kuzanira neza abanyagihugu none positionne ma ideologique ya Iprona c'est ça plus grave nico kigoye
ariko abarongoye Iprona baravuga bati abo rero nabatanguye kubona yuko inkoni igira ibire hagiragire gucumba baratanguye kurondera
ibanze ndakubwire nibarinde basarara bapfubusa Iprona ndasubije hamwe nacyo bagwa nibagombe bihagararire
bagwanira igufa ryamaze gukora
nta kintu gisigaye nta bo mvuga yuko politiki utari clear ndacyo ushobora gushikako ibyo no gupfubusa ni nta position ni byo batabwenge burimo kubera yuko ubanza kwerekana aho uhagaze icyo urondera icyo ugwanira icyo uzomarira igihugu
ariko amatati y'imbere mu mugambwe yamatuka hehe muri Iprona akomoka kuki
amatati y'imbere mu jewe narabikwirikiranye kuva je mvuye mu ambasaderi niho nakoreye cyane ngaha muri mu nzego za Iprona kuko ava nakorera akati mu gihugu urabizi nawe guverineri bose nashobora ku nivyo izi ndyane za kino gihe za nyuma ndashobora kukubwira ko zavuye mu bintu bibiri ubwa mbere hariho ingorane zavuye hagati mu mugambwe abantu ba bo ibyo birashika no mu yindi migambwe icya kabiri umuntu adakwiye kwirengagiza hari haje ikibazo cy'uko itogwa rya gatatu ry'umukuru w'igihugu uko constitution yari iboshe icyo gihe Iprona yari ikenewe kugira hatere imbere iby'amatora bisigura ko rero yuko kukuraje ingene abirukanywe imanza zaciwe nibiki leta sinokubesha leta yari bifise mu ruhara
muri Iprona
nivyo
nta leta ituma ukuboko muri Iprona ikava
ica ku bantu yego ica ku bantu nico gituma nta kubeshanya kandi muri demokrasi ndakubwire opposition ikenewe cyo kimwe n'umugambo twara kugira demokrasi zikomere nico gituma rero abatwara muri Afrika cyangwa ngahi wacu bakwiye kubona ko opposition ni institution ikenewe kugira demokrasi itsimbatare kenshi rero muri Afrika iwacu bacabona uri muri opposition kwa umwanzi si umwanzi asha afisi yindi nzira yo guteza imbere
ariko kuva arusha isa niyigize iprona nk'umukuru w'abatutsi icyo kibanza cy'icegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu nakemugwa mukibona kumenga umwe wese akwiye kukironka ko
umvira nkwereke ibyo kugwanira ubutegetsi ntabwo biri muri iprona gusa n'ahandi ho n'ahandi biriyo no mu yindi migambwe biriyo kandi si mu Burundi gusa n'ahandi hose biriho rero ntibigutangaze yuko abantu barondera kurushijwe kugira umwe aje imbere y'uwundi gusa twosaba yuko abaprona aho bari hose kuko barasanze hayo borengera inyungu z'umwe bakiyumvira iby'igihugu hanyuma na leta kuko urabona imigambwe ngaha iyi demokarasi y'uwakiri kwikora atamugambwe ukomeye usigaye kiretse umugambwe uri ku butegetsi indi yose yarahicitsemo ibice n'ubunywenywe yose rero demokarasi ntishobora gutsimba atari imigambwe itaha
ariko muri muri iprona hariho amasezerano mwaramugiranira muri mu mugambwe muti ni wewe wagenda kubicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu umenye ko uzotwara imyaka mikeyi hanyuma tuza n'uwundi
ibyo nabyo nzi kuko nta ibyo kweri nta
amasezerano
nta amasezerano ariko kugira ube icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu urinda kugira kuronderwa urinda gushyigikirwa n'abantu babiri umukuru w'igihugu kuko ni watora icya kabiri ni umugambwe uvamo ibyo rero nibaza yuko kugira vice perezida avaho abo babiri barabyumvikanamo rero yuko mu badasigana agira ati jyewe nije noja hajya nibaza ko hari ababirondeye sindimo ariko ahanini ndabona ko hamwe leta yorondera gusubiza imigambi urabona za Afrodebu zarabaye nyinshi za Iprona zarabaye nyinshi
murandunga jewe mwiki yako uza kwanga nukuru za mukunde uza kukunda nukuru za mukunde kukona yukwanga nango nacho bimaze
atukwangana nacho bimaze nikundira abantu bakunda abandi ngakunda abayaga bashira hamwe turiko turavuga kazoza ku mugambwe badasigana iprona mu gihe atamwaka usigaye kugira ngo hatunganywe amatora y'2020 twariko turaraba inkomoko z'amatati yagiye agabura umugambwe badasigana iprona no ubu naho dutandukire kumbure ingaruka uko gucana mu muri iprona bishobora kugira ambassadere honorable André Ndayizamba ingaruka bishobora kugira ibi bintu byo gucanamo muri iprona kuri iprona ubwayo
ubwa mbere kuri iprona ubwayo gucanamo ni ikintu kibi cyane turetse ko no mu yindi migambo atari byiza iprona gucanamo bituma umugambo uzimangana iprona niwo mugambwe wagwaniye kwikukira muri Afrika iri mu migambwe mike yari isigaye nibaza ko hasigaye wo muri Algeria FLN ngira na iprona yari igikora ikiriho do iyindi yose yagiye izimangana igenda rero iprona uko aba abantu baza barayicanisha mu gasanga habaye umuguyu habaye umuguriya iko iprona itera igira ibibazo kandi ni kintu kibi cyane no kugihugu kuko iprona irafise iciterera kuko bo abantu ntibashobora guhuriza ku byimbiro bya politiki turaze nka demokarasi kugira demokarasi ze mu myaka ya 90 byagenze gute kwabaye ukwemera yuko hati imigambi myinshi abantu batabyiringagije byatsanywe na iprona kuko niyo yatwara iyo iprona ikavuga iti ikagira nke mu bindi bihugu byo muri Afrika ntiharagera ibigitera igere nka urazi ko hari ibihugu byinshi byanze ariko iprona yabaye mu bihugu bya mbere mu za 90 kwemera ko amatora y'imigambi myinshi aza mu gihugu araba bo niko harabaye ingorane mu mico n'ikindi kibazo ariko n'urumva imigambi n'ubiracyakora kuva icyo gihe cyo ni cya mbere cya kabiri ibi by'amacakubiri y'amoko mwibuke intambara ya ntega marangara ibaye harabaye kwiyumvira ingene abarundi bosubiza hamwe haraba ibyo bumwe bw'abarundi haraba na charte de l'international haraba na leta y'ubumwe abahutu 50% abatutsi 50% muri leta si byo yarusha gusurumva byatanguye kera myaka ya 1980 ibyo ni iprona bo ari abantu baranka iprona kubera hazamwe tetri by'ubwoko cyangwa hazamwe iki
ambassadere Andre Ndayizamba muri aya matati y'uno munsi ariko haravugwa bururi na murambye ni muyumvira ko musubiye kandi kurondera guhungabanya umugambi biciye mu ntara na
no jewe kweri si kuvuga bururi na murambye ko bari kushikuza kuko sinibaze yuko izingorane yaba zari zo ntara zibiri byo inyishu yo bayibonetse sibyo reka kwere sibyo
ndiko bavuga ko bajya bateye ko mukuru rwandiko benshi arabanyabururi n'abanyamurando bariko bararondera gutanga
abanyabururi bateye ko igikubu ega bajya batera igikubu uko ndabyumvise ntihenze ni biro executive y'umugambwe nayo ibitigira ibirangana mu ntara bo hashoba kurenga ko ngumwe cyangwa babiri ku ntara ariko ibitigira ibirangano usanga ari nka batanu ku ntara ibururi abo barateye igikumu ko ndabikurikira ntibo barenga nka batatu kuko ni nka bose hamwira ni nka batatu nshoba kuba nihenze biharura ariko ntibirenga ibyo bisigura rero yuko ibyo biri kuravuga atari byo kwera
atarutoki
kandi rero jewe ndabikurikira ndabizi ubude ko bya kuko ni aba prona turazinanye n'abarindani turavugana cyangwa turazinanye ingere byatanguye ni byahereye ibururi oya
bavuga ati bururi oya na murambye barayivuga
none mukabo mukuru w'umugambi no wimurambye ibyo sidi icyo urumva tugiye muri wanashaka ko tuvuga ku bintu bito
no kuvuga ko bidashobora kuba birimo uruhara rwa
no sintara ni bibazo bikomeye biri hagati mu mugambwe umugambwe butwaga kwayo vice president akaba aruva muri uwo mugambwe mugaba abafeso gwego ubu rero hari usanga vice president abacha twara n'umugambwe usanga bica bitera ninduru ugasanga nk'umukuru w'umugambwe ariho kwizina ukomeye ari vice president ugasanga ni vice president akongera gatwara n'umugambwe ibyo rero birashobora kuzana ninduru ahanini naho kandi iprona gushika ejo bundi iprona nti yari ifise position ma politique nziza bigiye kononekara muri no mesi ubu muri ibicubu
irashobora kuzokira dusozera ikiganiro
birashobora gukira cyane bivuye yuko abadasigana ku neza y'igihugu basubije hamwe bakumvikana tugasubiza iprona agateka kayo tukerekana ico iprona igwanira iki igwanira igihugu igwanira abanyagihugu igwanira guteza imbere igihugu gusubizaho demokarasi no ibintu bene
urakoze cyane ndagushimire honorable ambassadeur Andre Ndayizamba wakoze kwitaba ikino kiganiro
murakoze cyane mwakoze kundumira
kwa nyaburunga
cari kiramejejwe na Jerome Niyonzima
kwa nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba
kwa nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika
nuko rakoze Jerome Niyonzima ntitwibeshe ntituri kwa mungu kandi ntituri kwa gatandatu ariko turafise ingorane y'uhinga bw'ivyuma yatumye kino kiganiro mwahora mukurikirana kwa gatandatu no kwa mungu mugikurikirana kuri uno munsi wa kabiri twizere ko mu mwanya uri imbere ivyuma biza gutunganya mu kurindira ko bitungana mu bandanye mudutunga mutuburane inshuti bakunzi kwico kino cyose muza kumva hagize gihinduka kuko ngene twari tumenyereye kwashikiriza ibiganiro vyacu bitandukanye no ngahari duce dusozerera amakuru twari tuhafite n'ibiganiro muri kano kanya mu rurimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda yamari imbere yuko duhana gahindukira ngende ndababwiye muri make ko mu gatondo kuno wa kabiri indege z'intambara z'ubuhindi zarashe ikigo cyo mu rwego witwa Jesh e Mohammed muri Pakistani leta y'ubuhindi itangaza ko indege zahitanye abo yise intagondwa zitari nke naho biruko Pakistani yo ivuga ko izo ndege atacho zishe umuvugizi w'igisirikare muri Pakistani major general Asif Gafor yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter ati indege z'Ubuhindi zahunze zisubira inyuma zitaragwanye na gatonya nta muntu yapfuye nta nikina kimwe cigeze cononekara ndugaye twamuginiye inkuru turaza kwigaruka ku makuru yacu igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 mukurindira iryo sango mugumiza kajisho ku mbuga zitandukanye ngurukana bumenyi zacu muri zo harimo VOA radio yacu kuri Facebook ama video n'amakuru ariko aracana cana ko mube hafi rero kugira ngo mubirabe Diane nahazwe mari kumwe hamwe na Facile Gebehu yadufashe muhinga bw'ivyuma na ingenieur twari kumwe twempi tubahe isango rya samaya n'iminota 30 twifuriza kubandanya mururanirwa mu vyo murimo.